Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwasozerewe mu ntara ya Cibitoke rwaranzwe n'ibikorwa byo kubaka inyubako rusangi mu makomine ya Rugombo na Mugwi muri komine Rugombo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguje ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kwigisha abagendana ubumuga bwo kutumva muri Mugwi. Naho Perezida Nkurunziza yifadikanije n'abanyagihugu baho mu bikorwa byo kubaka ishuri ry'imyuga. Buramatari w'intara ya Cibitoke yashimye kubona urugendo rw'urumuri rw'amahoro rusozererwa mu ntara rongoye ikimenyamenya kw'amahoro yose.
Nibidasanzwe numugisha urumuri rumaze n'icumi utembera mu ntara twacu uteka kubona ubwo rumuri rusozererwa muri ino ntara. Ikintu gikomeye ndashobora kuzokwibagira kuri ino tariki.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye abanyagihugu bo muri iyo ntara igituma urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruhasozerererwa. Perezida Nkurunziza yashikirije ko Cibitoke yabaye intara ya mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano.
Se kubera ikindi uru ni urumuri rw'amahoro kandi urumuri twarushikanye ku irembo ku ntara yabaye ya mbere mu guharanira amahoro n'umutekano, akaba ari intara dufata yuko ari umwugariro w'igihugu. Ino ntara niyo ntara yabaye ya mbere mu bijanye mu kubumbatira amahoro n'umutekano, niyo ntara yabaye ya mbere mu bijanye no gushyiraho ya migwi duhurikiyemo twese ijeje gutsimbataza umutekano, kandi ino ntara igihe cyose umwanzi yagerageje kuhinjirira yateye intambwe n'imwe. Ni na cyo gituma ino ntara ifite impamvu yo kwakira no kubika urumuri rw'amahoro.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza kw'abagize iminsi cumi batemberana urumuri rw'amahoro mu gihugu hagati, bashikiriza ko basanze intara Cibitoke iza mu kibanza cya mbere mu kwijukira ibikorwa by'iterambere.
Twagomba gushimira cyane yuko abagize uru rugendo batwaye urumuri rw'amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi baduhaye raporo kandi baratubwira intara zitatu za mbere zigaragara neza yuko bariko baratura maboko bagizwe n'intambwe mu buryo budasanzwe mu guteza imbere intara zabo. Izo ntara rero kuri bazitondetse tugomba gushimira intara zitatu badushikirije aho baciye bose babonye yuko ari ibikorwa bidasanzwe by'iterambere abarundi baho abanyagihugu baho benegihugu baho bariko baragira urunani rw'intambwe mu kurwanya urwo rugamba twavuze, na cyane cyane biciye mu iterambere. Baduhaye intara zitatu, intara ya mbere basanze irimo ibikorwa byinshi by'iterambere ni intara ya Cibitoke.
Intara ya kabiri ni intara ya Muyinga, nayo nyene iri ku murindi w'ibikorwa by'iterambere nk'uko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu, ikurikirwa n'igisagara cya Bujumbura. Ibyijana 42 nibyo byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ibikorwa byo kubaka ikibuga cya kijambere cyuguruwe kuri uno wa kane ku mugwa mukuru wa komine Buganda birangire nk'uko byashikirijwe na buramatari w'intara ya Cibitoke. Icyo kibuga cya kijambere cy'umupira w'amaguru cyuguruwe icese na Perezida Nkurunziza. Mu ntara ya Cibitoke, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.